Mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no mu minsi ya 18 muri kumwe na Jewe Diana Nininahazo. Zimwe mu ngingo z'amakuru n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya. Mitwere yo kuvuza impunzi z'Abarundi zahunge mu bisagara bitandukanye mu Rwanda yabonetse.
Akanyamuneza kuri twebwe kuko iki kibazo cyari gihanze impunzi nyinshi ko murazi yuko bahora bavura kuva ku myaka umwe gushika ku myaka 13 no kuva ku myaka 60 no kuvuga abana n'abatanu bakuze.
Uyu ni Patrice Ntaduhoka arongoye komite y'impunzi z'Abarundi ziba mu bisagara mu Rwanda ashima. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye umunywanyi umwe w'umugambwe Senel utavuga rumwe na leta y'u Burundi yaraye yishwe, turayigaruka ko hagataho imisi ine irarumanya umunsi kuyunda abanyarwanda batemerewe kuja muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bace ku mipaka ya Rusizi ya mbere n'iya kabiri. Idonido ni mukanyi sase mu hafi ya maradio yanyu. Ariko imbere kuja ku Idonido ya makuru nce ku masonga n'andi ndafitiye ntahinze kwabwira mbanze ndabwire muri make ku ishami ry'umuhari wa leta ya Kiislam muri Afghanistani gemanze kwa ryo ryateye bombe yahitanye abashika kuri 63 bari mu bugeni hagakomereka 183 abaguye muri ico gitero cumwe yahuzi kwa gatandatu bagizwa hanini n'ubwoko bw'inkehwa z'abashite bo mu muryango w'abahazara. Umuvugizi w'umushikiranganje w'intwaro mu gihugu hagati muri Afghanistani Nasr Rahim yemeje ivyo bitigiriye akavuga ko abafasoni n'abana bari mu baguye muri ico gitero abatalibane babicishije ku muvugizi wabo batangaje ko ubwicanyi nk'ubwo ku bantu barimo abagore n'abana atansiguro bugira kandi arakambaro kibara. Hambavu y'ico gitero yindi bombe yaratezwe mu ibarabara yahitanye imodokari ku munsi w'Imana mu buraruko bw'intara ya Balk hapfa abantu bashika kuri 11. Muri Bangladesh naho ibihumbi by'abanyagihugu ntibagiraho bakika umusaya nyuma y'umuriro waturiye akarere kegereye mu rwa mukuru Dhaka. Umushikiranganje ajejwe guhangana n'ibiza no gutabara Enamour Rama yashikirije ko muri rusange amazi 200,000 ariyo yononekaye, igice cy'ayo mazu caratokombeye ubu n'iminyota gusa. Ibiharuro by'abatagira uburaro byatanzwe na leta n'ibihumbi 3, ariko byinshi mu nyamakuru byemeza ko abatagiraho bakika umusaya barenga 10,000. Abategetsi batangaje ko abantu bane bakomeretse muri iyo muriro ariko ko atawahasize ubuzima, mu gihe benshi bari bahanze bari hanze mu minsi mikuru yo guhimbaza umunsi mukuru w'Abayisilamu. Imiriro ku mahinguriro tuzu turiro hamwe n'amasoko irakunze kuba muri Bangladesh. Abantu bashika kuri 25 barishwe mu kwezi kwa gatatu muri uno mwaka igihe umuriro watera igorofa yo mu karere ka Banani i Dhaka. Ku mugabane wa Afrika muri Sudani kwejo kwa Mungu vyari vyiteze ko hashingwa inama y'igihugu nshasha izorongora ico gihugu intambuko ya mbere iza inyuma y'isinywa ry'ibwirizwa nshingiro ry'imfata kibanza ku munsi wa gatandatu ryahimbajwe bikomeye ku murwa mukuru Khartoum. Ku munsi wa gatandatu muribuka ko twabwiye ko amabarabara yo ku murwa mukuru yari yuzuye abantu bari bafise umunezero inyuma yaho abajeneral hamwe n'indongozi z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bashiriye umukono ku masezerano y'ingene igihugu kizotwarwa mu ntwaro mfata kibanza y'imyaka 3 hizobanziriza ukwegurira ubutegetsi abasivila. Umushikiranganje wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajeje imigenderanire Mike Pompeo yashikirije ko igihugu ciwe kizofasha leta ikingira uburenganzira bw'abanyesudani bise kandi izoshikana igihugu ku matora yizewe kandi atunganijwe neza. Ako kanama kazotwara igihugu kazobakagizwe n'abasivile 6 hamwe n'abasirikare 5. Amakuru itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa ryashoboye kumenya nuko amazina 5 amaze kumenyekana, akaba harimo n'umukenyezi umwe rudende, naho ayo mazina AFP itatangaje. Radio ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuba uri twumva muri mu Rwanda turi kuri FM 104.3, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45, metero 31 na metero 41. ahandi mutwumvira ku mugoroba ibujumba ni kuri metero 19 na metero 22 turi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya Facebook ni vewa radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahikaze tuyahere mu yumutekano mu gihugu cy'u Burundi amunywanye umwe w'umugambwe utavuga rumwe na leta SNL yishwe mu ijoro ryo kuri wa Mungu muraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi mu ntara ya Muyinga abandi umunani barakomereka bategerewe n'abantu bitwaje imipanga mu gihe bari batashe n'amaguru bavuye kugurura ingoro ku rwego rw'intara turi kumwe na mugenzi wacu Roje wirika neza mu biro vy'i Nairobi yakurikiranye hagufi no nkuru Roje amahoro ngaho Nairobi
Kunahawe neza Diane.
Uyo munywanyi wa SNL yishwe bigenze gute?
Ndimujyana munywanyi wa SNL amaze kumenyekana n'izina n'umugabo yitwa Gregoire Nsabimana akaba yatandaje nyina yitwa Hamitani Girenga y'igero byo kurebera Imana abishyiri wa mbere akaba yakuye yahejeje gutema mugira impanga nk'uko indongo y'ubwanda SNL umuyinga bigemeza ni kuvuga ku rubuga rwa Twitter naho umugambi Senyere wanditse kuvuga yuko abanywanyi babo bagera ku majyepfo 80 bari batashye muri komini gitera n'intara ya Muyinga batabwa mu gitera cyo cy'abantu bitwaje amahirwe n'ibipanga niho rero uwo nyakwigendera yagwa muri icyo gitero na bagenzi be bari kumwe hanyuma hatakomeza abandi bantu 8 nk'uko babivuze akaba yategereje ahitwa ku itongo ni ku ibarabara ry'umuyinga rijya ku mupaka wa Kobero urundi ruhana na Tanzania
hanyuma abo baba barakoze ico gitero hari abo baba baramenyekana bikekwa nimba baramenyekana bafashwe
ubuki kubu nta bantu barafatwa mugari ndongo rya Senere imuyinga ahanini bikeka bamwe mu banywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi sengeze ko boba bari bategerereye abo banywanyi ba Senere mu gihe bari bavuye imuyinga kugura iyo ngoro y'umugambwe kibutse ko nk'uko ndongo rya Senere zivuga mu bisanzwe ngo amakamyo bari gutegereza kujyamo abatahana abashoferi babo ngo babateye ubwoba yuko amakamyo ashobora gutegereza hanyuma bakabasha gutahukana abanywanyi ba Senere basubiye baje baza mu nyuma rero niho basubahitamwo kugenda n'amaguru nyuma y'ibyo rero byanditswe kumenyesha ko igitero cyabaye kinini cya politiki 10 kujya gukingira abandi banywanyi ba Senere batashobora gusubira mu Muyinga cyangwa ngo barandanye baza mu ngo zabo igiteranyo
indongozi za Senere ari harimo agatongo asa aramutswe uwo mugambwe hari ico baba baravuga kugira ngo bahumurize abanywanyi babo
buki kubuteka kuvuga bwa Twitter ndongo bya Senere ntacyo byakwiza ariko bivuga ko imuyinga agatorwa cya umunsi ahanda byayo mbere biravuga ko hashobora no kuba ashobora no guherekezwa n'abandi n'izindi ntumwa z'umugambwe uri ku butegetsi bw'ibihugu ku rwego rw'igihugu aya makuru nta bemezwa n'izo mpande ariko biravuga yuko biteze aya muyinga kugira ngo baje guhumuriza
Eloje ni Bujumbura ngo hoba harabaye akajagari ejo kwa Mungu ho vyagenze gute nimba ufise ayo makuru
ebene ibigendera nk'uko bivuze muri zone ya Kanyosha mu mpanuka bwa Bujumbura hari hafi hiteguye kugurirwa ingoro 9 kuri uyu w'Imana mu nyuma rero ibi bigira ko bizahita mu cyamo na Rusero bigeze gukurirwa mbere y'abajya intwari bafashe ingingo yuko ibyo bikorwa byo kugurirwa ingoro byahagarara kuko hari ari gushamirana hari ari gutanga mitwe hagati y'abanywanyi n'abandi ku itegeko ry'u Rwanda hakomereka abantu bagera kuri
10. Urakoze cyane gose Roje urika neza turaza kongera amakuru yacu yo hanyuma kugira ngo ibyo byose bidushire mu nkuru imwe turongera. Amakuru avugwa mu Burundi turahava tugaruka ko handi hatari ko tubanze tunyarukire mu Rwanda naho aho kuno wa mbere misi ine irumanye abanyarwanda batemererwa kuja muri Kongo baciye ku mipaka ya Rusizi ya mbere n'iya kabiri ihuza igisagara ca Bukavu ku ruhande rwa Kongo na karere ka Rusizi ku ruhande rw'u Rwanda nta mpamvu n'imwe iratangwa yatumye kicemezo gifatwa gusa gikomeje kugira ingaruka ku banyarwanda bari basanzwe bakorera imirimo itandukanye Bukavu. Demistocre Mutijima amahoro nawe turi kumwe ngaho mu Rwanda.
Mbaka kujia mwende dirani.
Kugezu guvzi fashe gute ivzi yomi paka yomi. Temistocre, utwihanganire cyane turumva itelefone yawe itari kwiracamo neza reka turongere tuze guhamagara twumve ko dushobora kukumva hanyuma tugaruke kuri iyo nkuru. Tumira amategatonya ariko duce tuja muri vy'impunzi mu gihugu cy'u Rwanda nyene.
Amafaranga angana n'ibihumbi 7 by'amanyarwanda nishami impunzi amakungu gita impunzi HSEC ryatangiye
nuko muramwumvise ni Pierre Claver niyo nkuru agiye kutubwira ivya mituweli yo kwivuza ku mpunzi z'abarundi zahungiye mu isagara mu Rwanda yabonetse ishamwe mpuzamakungu gitaha impunzi RCR ryaratanze amafaranga mu rwego rwa leta rujeje gutanga izo karata za mituweli guhera ubu impunzi yose irwaye isabwa kuja kwa muganga ku ivuriro rya leta rimwegereye centre de santé. Reka mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru atugire kumuriri wino nkuru.
Amafaranga angana n'ibihumbi 7 by'amanyarwanda nishami impunzi amakungu gita impunzi HSEC ryatangiye impunzi imwe yose y'umurundi yahungiye mu bisagara mu Rwanda. Ayo mafaranga agenewe kugura mituweli zo kwivuriza ko umwaka wose mu kurindira ko iyo karata ya mituweli zitangura gutangwa mu ntango z'ukwezi kuza kw'icenda ishami HSEC n'urwego rwa leta rujejwe ubwishingizi RSSB bahamagara impunzi yose yokikwa n'amagara kwitura ivuriro rya leta rimwegereye kuko amazina y'impunzi z'abarundi ariko arakwiragizwayo. Patrice Ntadohoka atwara komite y'impunzi z'abarundi ziba mu bisagara avuga ko n'abagwaye indwara zidakira nka sida, diabete n'izindi nabo nyene iyo mituweli bavuza bagatora n'imiti.
Urwaye aragenda kuri centre de santé mwegereye bakamufasha hanyuma bakaraba kuri liste kuko amafaranga yaramaze kwishugwa yose. Impunzi yose yiyandikishije ifise statut y'impunzi. Ubu baracara aba statut na ID ariko bazogera igihe akora ID nibazironke bose izo ID. Ngora zose ntangora nimwe tavugo mu kwivuza bahera kuri centre de santé kwegereye ya leta. Yo centre de santé kwegereye ya leta bakaraba yuko bari bashobora kuvura iyo ngwara bafise n'imiti yo kuhereza umugwayi bakamuvura. Babonye batabishoboye baca bamugira transfer no kuvuga mwimurira ku ivuriro rya leta ibitaro hopital imwegereye. Urumva yuko bategeza guhera kuri centre de santé iri hafi yaho baba kwere amafaranga amazi kuriho barabakira.
Iyo mitweli ntayitani ya niyo umunyarwanda akoresha ndetse n'amafaranga umugwayi asabwa bibaye ngombwa arangana n'amafaranga 200 mu ivuriro ritoya canke 10% y'imiti mu ivuriro rikuru. Komite y'impunzi ibasaba gukoresha neza iyo mitweli no kubahiriza amategeko.
Twubwira impunzi zitwumviriza yuko gukurikiza amategeko. Murabona abo babana basanzwe babana b'abanyarwanda bakoresha ubwo buryo nyine. Uzo zazanirwa azobaza umubanyi wiwe amubaza amwerekeye aho yivuriza kugira ngo nawe aheraho nyine yivuze. Ntibazojuragira iki? Oya urumvuga iza accident imoto kaburi hafi iyo centre de santé yari yose irakwakira kuko urumva accident ni accident. Ntushaka kugira accident igikondo uje kwivuza Kanombe. Urumva ahubwo iri accident baragufasha ibindi bakabisutunganya mu nyungu. Umuntu wese akoresha iyo mituweli simpunzi gusa ni 200 uyatanga nayafishi donc ugenda uyitwaje ubwiye kwa muganga n'abanyagihugu bungana ariko niko bigenda. Hanyuma rero murazi yuko imiti ari kuri centre de santé ari ku bitaro usanga hari amafarumasi y'ibitaro ya centre de santé hari imiti. Iyo miti rero barayiguha iyo basanze biba ngombwa ucuriha 10% y'igiciro cyayo cyose.
Iyo komite irashima iyo ntambwe impunzi zishizwe ko Ntadohoka yemeza ko haba Kigali, Muhanga, Ihuye, Irubavu n'ahandi hose ari impunzi z'abarundi zahungiye ziba mu bisagara bazoshikirwa n'iyo mitweli.
Twe turakenguruka cyane ni intambwe ikomeye turashimira leta y'u Rwanda tugashimira HSEC ingene bagerageza kwitaho ibibazo tubatuye ibi bintu kugira tubishike ko vyaciye kure twaraganiriye n'abatari bake nakanyamuneza kuri twebwe kuko iki kibazo cari gihanze impunzi nyinshi ko murazi yuko bahora bavura kuva ku myaka umwe gushika ku myaka 13 no kuva ku myaka 60 no kuvuga abana n'abatama bakuze hari rero mugwi munini w'impunzi utavugwa abandi na ugwaruka nago rutariko ravuga kandi murabona nibo bantu benshi ari nabo kazoza nibwo Burundi bweje
mugiyogira uzazanirwa nawe canka gasanga izina giwe ritarashika kwivuriro rimwegereye asabwa kwitura ibiro vya HCR bimwegereye
nico gituma ivuriro ahajya HCR zo kugara itariki 31 nimwe zuko kweza tagihindutse nokugira zibe zirafata ivyo bibazo bitegwa nuko kubera ari bishasha ushobora gusanga utariko canke ukagira ikindi kibazo uca uhamagara kuri ya bakagufasha
igihe aha izo bitagikora uzogira ikibazo mu nyamazo
ubuje hasira afise abaganga ndani muri hasira ariho umugwe w'abaganga ucishwe ibibazo nk'ivyo nibaza tuzoba twatoye inyishu y'ingene ivyo bibazo bigende biratorera inyishu
ni mitweri maro mwaka umwe ikarihwa igihe cyose mu kwezi kwa gatandatu yerekeye gusa impunzi zirenga gato 11,650 zimaze kwiyandikisha ko ziba mu bisagara bitandukanye cyane cyane ku mugwa mukuru i Kigali ni mu gihe abarundi hafi 60,000 baba mu nkambi ya Mahama basanzwe bafise ingene bavuzwa n'ishyirahamwe HCR Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
Pierre Claver Niyonkuru arakenewe tugume mu gisata c'impunzi y'abarundi bari mu ikambi ya Rusenda kimwe n'abandi banyagihugu b'abakongomani baba mu ntara ya Kivu y'Epfo bakomeje guhimirizwa kwirinda indwara ya Ebola ivugwa muri territoire ya Mwenga no mu ntara za Kivu za Majaruguru n'inkuru mimenyesha makuru y'Ijwi Amerika Vidaste Ngabo ari mu Rusenda
Nguko tubikesha umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi yo mu Rusenda abwana n'ibizi Foste avuga iko bifashijwemo n'ishiramwe rya ADC ari naryo rishinzwe ubuzima muri iyi nkambi hari ingamba bashizeho mu kwirinda indwara ivugwa muri territoire ya Mwenga ihana imbibi na territoire ya Uvira na Fizi ari nkambi z'abarundi
cyo turi gukora kugira twirinde Ebola hano mu nkambi yo mu Rusenda twaragize amasensibilisation abantu mu mavirage ku mavirage buri virage yariyo yose sensibilisation zarabageze hanyuma hariho n'izindi sensibilisation zagezi cha masoko nyuma yaho hachi ya kulikigwa ko ishiraha mweli sanzwe liduhereza lirabi binu jisuku ya cheriza na ibitangi bibabiri mwa maazi babari mwa klor ishiraha nuhosu muna shobora kuinjira na kugira injire mungambi kugira banu mu kuinjira waze barakaraba kandi ni obligatoire uuda karabji gipolisi kilamufati bategerezwa gukaraba banu bose mu kuinjira change mu gusohoka mungambi
mujihindwa alimaze kugaragara muri ntara kivu ya majepfo muri territoire ya Mwenga ihana imbibi na territoire ya Fizi na Uvira izimpunzi z'abarundi zivuga yuko zihangayikishwe n'ubugindwara ishobora kugera mu nkambi zibamo bitewe n'urujya n'uruza rw'abantu bagenderereye inkambi Nahimana Jean Bosco ni impunzi yo mu Rusenda
ubwo bafise cyane ku mutima kandi ntabwo n'ukuntu buzokingirwa nuko avuga kuri muri Sud Kivu nako tukaba tutuye muri Sud Kivu ubu ngubu ubwo bwoba bwa mbere kuko nafe turi muri iyo amujya kabiri abategetsi baducunge batugejejwe ubuzima baba museneri cyangwa bahasere ibiro bikuru byaho igoma ni Bukavu iyo batuye baje kudusura niyo yiri ahubwo dufite ubwoko aribo bazaza batuzaniye
nibizi Foste userukira impunzi z'abarundi muri inkambi aramara impungengeza impunzi zo mu Rusenda zivuga yuko zishobora kwanduza indwara ya Ebola n'abashitsi bagenderera inkambi bavuye mu ntara zivugwamo iyi ndwara ya Ebola
kuba zifise ubwoba biragaragara kandi nibyo kuko bavuga ko zagoma ariyo iri mugabo hano nta kandi imwe turabona imodoka yo mu humanitaire ni nk'umuntu wari we wese mu kwinjira mu nkambi bategerezwa guhagarara kuri entree y'ikambi naho bari mu modoka nyabaki akaja gukaraba kwijya kwajya hajya harajya amazi akabona kwinjira mu nkambi naho yoba chef de bureau naho yobande ategerezwa gukaraba ntashobora kwinjira dakarabye mu nkambi
nzoyigendera Matias ni impunzi yo mu nkambi yo mu Rusenda avuga yuko yumvaga Ebola ku maradio akayifata nk'indwara isanzwe ariko ashima uburyo abashinzwe ubuzima mu nkambi bashizeho ingamba zikomeye zo kugwanya iyi ndwara ya Ebola iri muri territoire ya Mwenga
batubujije kujya inyamaswa yariyo yose ushobora kubona yifishije cyangwa ikintu cyo cyose cyifishije kunagikoraho n'umuntu wabonye yapfuye utazi cyamwishye mbere bahimirije n'abaganga kuba mino kambi ya Rusenda hoho nta muntu ashobora gupfa n'umwe yitwe n'urupfu cyangwa ikindi ntabwo azahambwa batarinze kugira iki batarinze kuzana umuganga ngo abanze amupime. Ku nyamaswa zituruka ku misozi bavuze ko kibujijwe kikaziririza atamuhigi numwe ategerezwa kujya inyamaswa zivuye ku misozi. N'igipolisi barabakinjira mu ikambi uwo muntu muzosopa mugasanga afise inyama z'igikoko mwirukaniriyo abanza zisubiza inyuma bazihambe hari inyuma y'ikambi.
Mumenye yuko kwa gatanu w'icyumweru gishize muri intara ya Kivu y'Amajyepfo abantu ba mbere babiri bemejwe yuko bafite Ebola muri teritwari ya Mwenga. Muri bo umugore w'imyaka 26 akaba yarahitanwe nayo, mu gihe umwana we w'umukobwa ari kuvugwa n'ikipe y'abantu bashinzwe kuvura Ebola. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu rusenda mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Vedaste Ngabo, nawe we urakenuye mu by'impunzi kandi kwa mu buzima bw'impunzi kenshi biba bigoye naho imfashanyo zikwiye ziba zitangwa. Nk'abarundi bahungiye mu ikambi ya Nakivale iri muri Uganda bavuga ko naho bashima ubufasha bahabwa burimwo ubutaka bwo kurima, rimwe na rimwe biba ngombwa ko biba ko kugira ngo bashobore kuronka utwo bakeneye twose. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi aherutse Nakivale kuganira n'abadamu bacuruza ibitoke muri iyo kambi.
Aha ni mu nkambi ya Nakivale, impunzi ikora akazi gashoboka kose kugira ngo zishobore kubaho. Reka mvuga n'uyu mumama rero urimo ufite ibitoki hano, atubwire aho ibitoki yabikuye n'uko yabonye umutahe, niko mugita mu kirundi umutahe wo gutangira gucuruza ibitoki.
Niko tubyita.
Witwa nde wowe?
Nitwa Chantale du Murundi.
Urimo ndabona urimo gucuruza ibitoki, tubwire neza akazi k'ubucuruzi kawe uko ugakora.
Kazi kagenda neza, barabituzanira ngaha abantu bita abanyankore barabizana natwe tukabigura. Baraturanguza natwe tukaca tugurisha gutya nyine muri kureba.
Mugurisha bande se?
Turagurisha nyine abantu baba baje gusoma nyine kumahagara igihumbi igihumbi.
None wowe nk'umumama kuki wahisemo gukora akazi kaka?
Wa ariko nabonye kambangukira rero n'umutahe fisi.
So aha wakoresha umutangano?
Umutahe w'umutwaro n'igice.
Igihumbi 15 byonyine? Umaze igihe kingana gutukora aka kazi?
Ndakamazemo nk'amezi 5. Ndabona duke gusa ariko na konyine Imana iba yamana twankoresha.
Kugira ngo utangire gukora aka kazi rero n'umutahe muke, bigomba kuba hari cyabiguteye, hari ikibazo cyari kihari cyabiguteye. Icyo kibazo ni kihe?
Uraraba ati baragupokeza nk'ibintu nyine ukacivuga ati no ni ibintu nibyo nohora ndajya buri gihe. Ukacivuga ati reka ndabe n'ututuntu yuko twagenda neza nkaronka nako nari nkenye, ukacyo utangura kugakora.
Nawe urimo gucuruza ibitoki?
Aha, nje nago ndi gucuruza ndicaye ariko nanjye ahangaho iminsi mikeya nanjye mba mpare ndi gucuruza.
Ndabona ufite abana bato nk'aho umumama kubagaburira, ndumva nawe ubukeneye gukora akazi nk'aho kugira ngo bagaburire babeho neza.
Ubukeneye kugira ngo wicare nk'aha ushake imibereho bitewe n'uko isabune nayo urabasha kuyibona ikugoye, amavuta ibintu byinshi udakoze ntiwabona uko abantu batunga.
Mama, muraho? Akazi k'ubucuruzi karagenda?
Karagenda.
Uracuruza iki?
Ndacuruza ibitoki n'ibirayi.
Ubikura hese urabihinga cyangwa?
Ndabirangura babinzanira hano nkarangura. Hari abanyankore babizana, hari n'impunzi zigenda zikabirangura mu byaro zikabituzanira tukabirangura.
Hanyuma se muri uku gucuruza wungutse miki?
Muri uku gucuruza hari igihe ncuruza nkaguramo igitenge cyo kwambara, nkabona iby'abana barya, nkabona isabune, nkabona umunyu. Bigenda bimfasha gutyo buhoro buhoro.
Hanyuma ndabona umwe gucuruza ibitoke bikeya cyane.
Ni bikeya ariko baguzeho nyine.
Ariko ubona makagutunga nyine gake gake.
Havamo isabune n'umunyu ukasanga birantunze nyine.
Chuti z'ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni wanyu mu ntara dusuye ku makuru avugwa mu Burundi aho mundwi heze batangaje amanota yabahejeje umwaka w'icenda uno mwaka abatsinze nibo bakegeranije n'imyaka yaheze no kuvuga ibice 14 kwijana gusa kandi bafatiye ku giharuro kiri hasi gose kugira ngo wimuke ukenera kugira amanota 70 ku majana 2 ugasabwa no kugira ijana ku majana 2 mu gihe wiga amashuri y'indaro mu bana 10 bambere mu gihugu cyose wa mbere yitwa Kate Sabrina Ishimwe akafise imyaka 15 yiga ku ishuri gitiriwe Mutima Mweranda Lycée du Saint-Esprit mu Gifaransa yagironse amanota 191 ku majana 2 yaganirije mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana mu biro by'Ujuge Amerika mu Bwongereza atangura amubwira uko yakiriye iyo ntsinzi
umbaje ndinigihe babimbye sinari nabi but nari ndabimenye ndi ko ndatembera muri ville ndabona ndigarandikiye message naryohewe uhuje ndagabuze n'ingene nexima munezero wanje
ariko wari ubyiteguye n'ubundi wari usanzwe wiga neza ugira amanota menshi
ego ego nzi ko nabishikirije
ntabwo aruzi ko ushobora kuba uwa mbere
mu Burundi wapfize sinari ndabiteguye
None se uzakomeza kwiga kuri iryo shuri ry'umutima mweranda nurigumamo se uzajya muri heshami
ndobandanya niga kuri no kwishye naho niga ko bikunze hamanyige section scientifique ko ibiharuro nizo nkunda ko tari ndimi ama ngerageze kwa mandi ko ndo nkaya manota nabe yuko ala fama shuri no yankunyene ho gando nke ishuri ryo ya kaminuza cyiza
None kubera icyo ukunda ibiharuro kurusha ibindi no kubera iki?
Sinzi ni kwemba ibiharuro ngo nimwe nzi binyorohera kuruta indimi cyangwa ibindi bintu byose. Nzi binyorohera kwiga, nzi binyorohera ndi ko ndabyiga.
Nibyo?
Yego.
Reka noneho ndebe niba koko uzi ibiharuro cyane.
Okay.
Dufate 15. Dukube 15. Twongereho 15. Twongereho 50. Dukuremo 5.
Amajana 285.
Wow, Sabrina, uragitoye pe, uri igitangaza. Biragaragara ko uzi ibiharuro cyane, ariko se hari irindi somo rikugora cyane ku ishuri?
Bingora cyane. So, je ukuvuga mbona ukuvuga ngo birangora cyane, justo hariyo isomo riruta izindi nk'ibiharuro, hama indimi par contre hariyo niyo nkunda kuruta ibindi nk'icyongereza. Ikunda kuruta igifaransa nicyo mbona cyoroshye kuruta igifaransa ama iriya bya shimi fiziki nka shimi ndayikunda kuruta fiziki cyangwa amuga byose bimaze navuga ngo hari ikingora rwose byose ndabitora muga hari ikiruta ibindi nk'inyorohera kwiga
ishuri ry'umutima mweranda ni ishuri rizwi cyane kuba ari ryaramye ritanga abantu b'abanyabwenge kuva na kera na kare ariko se wiga ryari kandi bana bibagora bakajya guceza bakajya mu muziki wowe ubona umwanya wo kujya mu muziki wo guceza no kwiga urabishobora kubifatanya cyangwa ukora bimwe
ndabifatanya njye nkaje mu kwiga nkundi hadufate nko mu nzwi ndi mu mashuri niga indi yose gatafata nko kuwa gatanu kuko utwe ku kuwa gatanu ku ishuri tubafite amaktivite parascolaire ayandi maktivite dukora hanyuma tuvuye mu ishuri urumva tuvuye muri ayo maktivite ndetse ngenda muhira nkaruhuka kugira nduke kuwa gatanu sinuka hanze ndo mu cyezi ndo kugenda mu kirori njyewe kuko ari za ndo bose muga ndabigira ndi nko mu buruhuko niyo mpamvu ndabifitiye umwanya kuko njyewe twe muhira kuko mu byo wacu ntiyature dukunda ibirori rwose aya turi mu mashuri abatubwira ngo twige muga umwe wese afite ukuntu yiga hariyo nk'uwiga akaguma yiga n'uwiga agafata umwanya wiwe umva akubwiye ati wewe wimenye ingene wiga ugiye gutembera kugira ikindi kintu cyose ugende wahebye kwiga si nuko ndabigenda
kubona waratsinze ukaba ari wabaye uwa mbere ukagira ibiharuro byinshi ukagira amanota menshi kurusha abandi uyu mwaka mu Burundi bwose ni iyihe nama wagira abandi bana bazagera mu mwaka wa kindi umwaka utaha kugira ngo nabo bazatsinde nkawe
inama nabagira ni uko bokwiga ko umwaka w'ikindi usanga kugoye cyane umva inama nabagira ni uko boza bariga kuko ku munsi nk'isomo bize ku uwo munsi nyine bakaza barikibiramo hama bakaza barakora imyimenyerezo myinshi icyo badasahuye bakabaza umwigisha yego hama nk'ubu unye nko muri ibyo biheze gukora ikibazo bakiga mugaha bagafata n'umwanya wo kuruhuka kuko ibyo gukora ikibazo naho utaruhutse si byiza ko uraruha mu mutwe n'ibyo ugatebuka ukanabyibagira Ego.
Iket Sabrina Ishimwe nagira ngo nkubaze utubazo tune buri kabazo ujye nsubiza mu ijambo rimwe birashoboka?
Yashoboka cyane.
Reka dutangire twihute. Niki kintu ukunda kurusha ibindi?
Indirimbo.
Niki kintu wanga kurusha ibindi?
Ubese.
Ninde muntu ukunda kurusha abandi?
Mama, umubyeyi wanjye naho.
Niki wifuriza urubyiruko rw'u Burundi?
Gutera imbere.
Kete Sabrina Ishimwe ndagushimiye cyane kandi ndakwifuriza nawe gutera imbere.
Reka nawe Venista nshimiye Imana tugushimire twongeye dushimire na Kate Sabrina Ishimwe tunamukeza akoze makbire ya Bereya Gejeje Amajuya Hiwanyu na Lidiane na Hazwe twemi tuyifuriza indwi nziza.